Turashimire komandanya kuyumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya metero 25 31 na 41 mu Rwanda naho mukatwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu aho ni kuri mwebwe muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu ikarongi muri Uganda mutwumva kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 ikisoro ikaze makuru kuri no mugoroba jewe Diane ninahazo ngiye kwashikiriza ndi muri studio ya mu gihe u Rwanda rukiri mu ndwi yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi bamwe mu bayikoze n'abayirokotse basanga kongera kubana bigishoboka
wowe urimo ugenda kandi ukabona we aragenda wenyine kandi yarafite umuryango umva bakuko byagenda kose utamwisanzura ngo akwisanzure yo muryango wicuye n'uwiciye ubwo rero uyu mumama nta kibazo dufitanye
kumuha imbabazi simubwira ngo hari uwanjye uzazuka nzamubona
Abanyi bamwe mu Banyarwanda batanguye ibiganiro byo kurekuriranira. Mu Burundi hameze kumenyekana ko bahitanywe n'imvura yaguye mu gisagara no mu ntara ya Bujumbura mu twenzo ku munsi wa kabiri bageze kuri batatu. Muri Chad abanyagihugu miliyoni 3,400,000 bakeneye imfashanyo kandi byihutirwa. Ukraine isaba abayifasha kuva mu cyo yita amajambo n'ibiganiro bidahera igatanga imfashanyo kugira ngo ishobore kwivuna Urusiya ubandanye kwigaba ko ibitero hidonidirano makuru yose ni mukanya musanga ikaze namwiriwe. Eka makuru yacu tuyahere muri Chad abanyagihugu bagera ku miliyoni 3,400,000 bakeneye imfashanyo kandi vyihutirwa ni nyuma y'ibitigiri vyinshi by'abanyasudani babandanya guhungira muri ico gihugu mugenzi wacu ejo ni Mukankusi abandanya ino nkuru
itangazo ry'umuryango utegamiye kuri leta y'abafaransa witwa Action contre la faim rivuga ko intara zo mu burasirazuba bwa Chad ziri mu bice bimerewe nabi by'igihugu mu bijyanye n'uko nta serivisi z'ibanze zifatika zihari kandi impunzi zihagera zikaba zirimo gutuma ibibazo birushaho kuba insobe. Ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP bivuga ko ONU yaburiye mu kwezi gushize kwa gatatu ko imfashanyo y'ibiribwa ku bantu 200,000 baturuka muri Sudani ishobora kuzahagarara mu kwezi kwa kane igihe amahanga atatanga amafaranga. Porogaramu ya ONU yita ku biribwa PAM yasabye miliyoni 242 z'amadolari y'imfashanyo kugira ngo hirindwe amakuba kandi ikomeze gushyigikira miliyoni 1,200,000 z'impunzi z'Abanyasudani. Kugiye muri imfashanyo birimo kugirwaho ingaruka n'ibihe by'imvura bishobora gufunga imihanda yerekeza mu burasirazuba bwa Chad. Imiryango itanga imfashanyo ivuga ko amafaranga amahanga yatanze ubu ashobora gutuma haboneka ibyangombwa bikenewe ku gipimo cya 4.5%. Chad, igihugu kinini cyane cyo muri Afurika yo hagati, gisanzwe ari kimwe mu bikennye kurusha ibindi ku isi. Gituwe n'abantu hafi miliyoni 1.5 bataye ibyabo imbere mu gihugu cyangwa bavuye mu bihugu bituranye. Abagera mu 900,000 baturutse muri Sudani kandi hafi 90% muri abo ni abagore n'abana.
Ejo ni Mukankusi tuve muri Chad twerekeza muri Mali aho abasirikare batembagaje ubutegetsi akaba ari nabo ubu batwara ico gihugu baraye bahagaritse ibikorwa byose by'imigambwe bavuga ko ari ingingo bafashe mu ntumbero yo kubahiriza amategeko mu gihugu. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yabiduteguriye.
Umubugizi wabo bategetsi ba gisirikare b'igihugu cya Mali Abdoulaye Maiga yasomye iryo tangazo kuri televiziyo ya leta mu gihe igihugu cyariko gihimbaza umunsi mukuru w'Iraidi warangije ikiringo cy'ukwezi kwa Ramazani. Colonel Assimi Goita yafashe ubutegetsi nyuma ya kudeta ya kabiri mu mwaka w'2021 yari yemereye kugarukana igihugu mu nzira ya demokrasi mu ntango z'uyu mwaka w'2024 yamara mu kwezi kw'icyenda mu mwaka urangiye w'2023 abasirikare barongoye Mali barahagaritse burundu amatora yarategekanijwe kuba mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Batanze insiguro ko hakenewe igihe cyo gutegura neza ayo matora. Uretse guhagarika ibikorwa byose by'imigambwe ikorera mu gihugu cya Mali, abategetsi b'abasirikare b'icyo gihugu baziririje kandi itangazamakuru gukurikirana ibikorwa by'imigambwe iri mu gihugu umusumwe rero inyuma yuko bahagaritse ibikorwa byose by'iyo migambwe urwego rukuru rw'igihugu rujejwe gutangaza makuru rwasohoye itangazo risaba ibinyamakuru byose na television guhagarika gutangaza amakuru no gutangaza ibikorwa by'imigambwe mu gihugu n'ibikorwa by'amakoraniro akozwe n'abanyapolitike mu gihugu ari yaranzwe na kudeta zibiri kuva mu mwaka w'2020 byatumye haba uruhagara rwa politike mu gihugu rwakwiragiye mu karere ko muri Afrika mu burengero na Afrika yo hagati ico gihugu kimaze kiringo kirenga imyaka 10 kigwanya umugumu kutera ukomera kurushiriza w'imigwi y'intagondwa z'abayisilamu ikorana n'imigwi Al-Qaeda na Islamic State.
Hejuru ya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanya turaja ku rupapuro rw'ivy'intambara muri Ukraine hamwe no muri Israel ariko imbere yaho aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika OJ Simpson yahoze ari umukinyi kirangiranwa mu rukino rukundwa cyane muri Amerika rwitwa Football American yitavye imana ku myaka 76 uyu muribuka kwigezwe kwagirizwa nyuma yaho arambikwa izera ni muri dosiye yicwa bunyamaswa mu 1994 yuwahoze ari umutambukanyi wiwe yitwa Nicole Brown n'umugenzi wiwe Ron Goldman. Amakuru y'urupfu rwiwe rero yatangajwe n'umuryango wiwe ngaha muri studio z'ijwi rya Amerika ndi kumwe na mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Ibiri muri iryo tangazo ry'umuryango ni ibiki ga Fidel?
Urakoze Diane. Mu itangazo umuryango wiwe wasohoye kuri uyu wa kane watangaje ko Oriental James Simpson yarazwi cyane ku izina rya OJ Simpson yahitanywe n'indwara ya kanseri yarakurijwe akikijwe n'abana n'abuzukuru biwe igihe yitaba Imana. Umuryango wiwe wasabye muri iki gihe abantu kuha umwanya wo kumugandarira mu mwiherero n'iteka mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2023. OJ Simpson mu butumwa bwa video yashize ku rubuga X yatangaje ko yatowemo indwara ya kanseri inyuma yuko yipimishije. Yatangaje ko yasa n'uwatsinze iyo ndwara inyuma yuko abaganga bakoresheje ubuhinga buhari bwo kuvura kanseri bita kimoterapi mu rurimi rw'Igifaransa yamara Simpson ntiyatangaje ubwoko bw'iyo kanseri yasanganywe. OJ Simpson yatazigwa The Juice yabaye ikirangiranwa mu rukino rwa football American ari muri kaminuza n'igihe yakina urwo rukino ku rwego rw'abarugize umwuga inyuma yaho. Yarabaye kirangiranwa kandi mu mwuga wo gutangaza amakuru yerekeye inkino no mu mareresi. Yarabaye kandi umuvugizi w'amasosiyete akomakomeye cyane cyane Societe Health ikodesha imodoka. OJ Simpson yamara yari umuntu adahuriwe ko na bose cyane cyane nyuma yuko yagirijwe urupfu rw'uwahoze ari umutambukanyi wiwe Nicole Brown. Iki gihe rero yambikwa izera mu rugo rubanza kuyicwa ry'uwo mutambukanyi wahoze ari umutambukanyi wiwe byarerekanye ukugene Amerika yiciyemwo ibice. Ku ruhande rw'abirabure baragize iminsi mikuru barerekana akamwemwe ntangere ico gihe mu gihe abazungu bacize intege abandi barerekana ishavu rikomeye cyane. Simpson rero asize abana bane babiri yavyaranye n'umutambukanyi w'imbere yuko ahurana Nicole Brown mu kubakana na Nicole Brown banose abandi bana babiri.
Urakoze Fidel Niyongabo. Ntugende uce dutwara muri Ukraine aho president w'ico gihugu Volodymyr Zelensky yasabye ko ingingo zifatwa aho kwishinga ibiganiro bidahera ku mfashanyo ya gisirikare Ukraine ikenewe ni nyuma y'ibitero vy'urutavana ko Uburusiya bubandanya kugaba muri Ukraine. Fidel Niyongabo twacari kumwe.
Ni nyuma bitero vya drone na misiri Uburusiya bwakoze mijoro ryashiriye kuri uyu wa kane. Igisirikare cya Ukraine cyavuze ko ivyo bitero byari bigizwe na misiri 42 na drone 40. Zelensky yatangaje ko ni Uburusiya bwabandanye ibitero vya misiri na drone kuri Ukraine bizoha ico gihugu uburenganzira bwo gukora iterabwoba mu gihugu ciwe no mu makungu. Zelensky yatangaje ku mbuga ngurukana bumenyi ko igihugu ciwe gikeneye ibikoho birasa indege misiri na drone n'izindi fashanyo zigenewe kwivuna umwansi. Yavuze ko igihugu ciwe kidakeneye ibiganiro bitarangira. Perezida Zelensky atangaje ko ibitero Urusiya uherutse gukora byabaye mu ntara za Kharkiv, Kiev, Zaporizhia, Lviv na Odessa. Yavuze ko abo yita abarusiya barangwa n'iterabwoba basubiye kandi gukora ibitero mu bibanza bifitiye akamaro gakomeye cyane igihugu ciwe. Igisirikare kirwanira mu kirere cya Ukraine cyatangaje ko ibikoho birasa indege, misile na drone byasambuye drone 39 kuri 40 na misile 18 kuri 42 by'Uburusiya. Ubushikiranganyi bujeje gukwivuna abansi bw'Uburusiya kuri uyu wa mbere bwavuze ko bwatesheje ibitero vya drone 12 Ukraine yari yagerageje gukora mu ntara zitari nke z'Uburusiya.
Marakoze bagenzi bacu kuri amakuru yose ijyanye no kwisiba dutegure bakabaheje kudushikiriza mu mvise n'andi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya YouTube ya True Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu mukanya duca tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika ibujumbura muri ko muratwumva ku mirongo migufi ya shortwave. Mu Burundi ubutegetsi bw'umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bwategetse ko abantu bose baba mu bibanza bibangamirwa n'imyuzure babwirizwa kwimurwa kandi bidatevye batanze kiringo 72 gusa. Ni nyuma y'imyuzure yahitanye abantu batatu ibomora mazarenga 35 ntawuramenye irengero ryabo. Inkuru y'umenyesha makuru Pierre Claver niyo nkuru.
Ningingi fashwe inyuma y'iminsi ibiri habaye imyuzurira y'amazi yomoye imiryango irenga 200 mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura rurare. Kuri uyu wa kane aho mu Gatumba kurubibe Uburundi buhana na Congo amarira yari yose. Uruzi rusize rwisuka mu kiyaga ca Tanganyika rwaruzuye kubera imvura yaguye muri Congo hamwe no mu Rwanda bigahurirana n'amazi yavuye mu nzuzi nka Muhana Ntangwa zica mu gisagara ca Bujumbura. Amazi ya rusize yesutse mu mazu cane cane aho bita mu Kigaramango ku Mushasha kuri poto ya 27 n'ahandi. Amazu menshi yarabomotse abantu babiri basi ga ubuzima abandi batano baraburigwa irengero harimo abana nkuko abajeje intwaro n'abanyagihugu aho mu Gatumba babivuga. Muri kino gihe abenshi begeranirijwe ayitwa kuri poto ya 27. Abajeje intwaro bavuga ko amazu arenga 300 ariyo amaze guharugwa ko yabomotse mu Gatumba no mu gisagara cha Bujumbura muri quartier ya Kibenga. Aho hose abasigaye mu Kangaratete bafise ubwoba kw'ingwara zituruka kwisukurike zishobora kubafata bagatakambira ishirame kwa ruje kubaronsa amazi meza yo kunywa no kububakira amazu.
Zatubona ikipfundura cyo kicakira dutera gose kiratwubikiranya yabaye imana yo kujya turokoke dusohoke tuve muri ayo mazu. Abana bamwe baratwawe haruwo basamye ari mu ntebe hari n'uwarayatembye gose twamumuze n'umubyimba ubu turaha turi mu kajendegete ntitugira dukirana yo tumira ntitugire ishenga na rugero abafisi yo bajya ariko bari mu kanayo twe twabuze iyo tujya niyo tuva aha twituniye ngaha nyene ukunyene atako turi mu bigenze.
Ikindi kihutirwa cya kabiri ni uko boraba bagafasha abantu nyene babuze ibyabo atabo bafise begamiye.
Burumatare w'intara ya Bujumbura rurare Desire Sengiyumva yagendeye abahuye n'izo ngorane mu Gatumba amenyesha ko abantu bose baba hantu hateye makenga bagiye kwimugwa mu kiringo kitarenze indwi zibiri. Uwo mutegetsi yatangaje ko abazokubakirwa ahandi amazu arabari bahafise amazu yabo bwite. Mu ijoro rishiri wa gatatu kandi mu misozi hanami gisagara cha Bujumbura imvura nyinshi yahaguye yatumye inzuzi nka Kanyosha, Muhana, Ntahangwa zica hagati mu gisagara cha Bujumbura zuzura. Yamara Kanyosha nibwo gwataye inzira maze amazi girara mu mazu cane cane yegerekiye gaca Tanganyika muri quartier ya Kibenga mu bumanuko bw'igisagara cha Bujumbura kuva mu mutwenzo kuri uyu wa gatatu. Abantu batari bake baganiriye n'ijwi rya Amerika kuri uyu wa kane ntibagiraho bakika umusaya.
Nuko ubanza bakatuzibira urwo ruzi amazi agapfunguka kubera ko amazi agumashika mu mpangu umva ni ibintu birebire kandi bibabaje.
Basaba leta ko yoraba ingene yo dushigikira abantu bato bato turi hano ntitugire icyo twifuka ntitugire icyo twambara ntitugire n'icyo duteka ntitugire n'icyo dufungura aha byose byaraye bigiye uko nyene
kubera ngo ariho n'umwana twabuze w'uruyoya yatwanga. Nubwo ntituramenye ikiziga cy'uwirengero ryiwe suvuga ngo ni wenyine hariho n'abandi abepfo batwawe nyine abana batazo barenge kubera mu bintu byose byari ngaha mu bantu bose twaba ngaha nta muntu yigeze asohora n'ikintu na kimwe.
Umuyobozi w'igisagara cha Bujumbura Jimmy Atungimana yagendeye abo banyagihugu mu Kibenga yafashe ingingo kuruzi Kanyosha rugiye kwagugwa kugira ngo amazi ntasubire kwihinkumbi n'ijya mbere iyo ngingo ifatwa.
Na nicyo gituma tudusaba abenegihugu uno munsi kuba amasaha umwese ubishoboye agerageze azingaha akinjure kugira ngo abahinga bo muri Obuha na Kwaruje bagerageze gukora ibyo bagenjwe.
Igice cya Gatumba ndetse n'amakarotsi yegereye ikiyaga cya Tanganyika ntasiba kurengegwa n'amazi y'ico kiyaga, ndetse hari n'amazu yahebwe kubera bene yo badashobora kuyabamwo. Umuhinga mu byereke bidukikije akaba n'umwigisha muri za kaminuza Bernard Sindayihebura ahamagarira leta kubaka ico yita urubumbiro rutegera amazi ya Tanganyika na Rusizi.
Hasigaye amasantimetero 16 kugira ngo igiporo ya Bujumbura ijye mu mazi hose kugira idigi. No kuvuga mu kirundi no kwa urubumbiro kwihutirwa cyane nuko aho hantu hegereye mu burengero bogerageza bakahubaka bakahaduza cyane kandi nuko birihuta. Nasaba rero yuko cyane cyane guverinoma y'u Burundi yokoranye bagira neza bariho mu yandi maproje y'ubunga Senegal nzi ayo maproje barafise ikintu bita for diligence n'amafaranga ashobora gufasha iyo habaye ibiza bitandukanye.
Raporo y'ikigo cy'igihugu cyo gukinga impanuka zitegwa n'ibiza yerekana ko imyuzurire ituruka ku kiyaga cya Tanganyika n'uruzi Rusizi imaze guhitana abantu benshi abarenga 100,000 bakaba barataye zabo mu myaka 5 iheze. Cyeklave ni inkuru ku bwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika muradutunga kuri aka gacerere kari kabaye. Hari ikibazo gitonya muhinga bw'ivyuma mu gihugu c'u Burundi turaza gusura yo handi hato. Mu gihe u Rwanda rubandanya kwibuka genocide yakorewe abatutsi, bamwe mu bayikoze n'abayirokotse bemeza ko kongera kubana bigishoboka. Ijwi rya Amerika rice kuri Assumpta Kabuyi ryagendeye imwe mu miryango iba mu murenge wa Mayange ni mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba.
Mu masaha y'agasusuruko nibwo ijwi rya Amerika yageze mu kagari ka Kibenga mu murenge wa Mayange akarere ka Bugesera. Twasanze benshi mu batuye bagiye mu mirimo yabo y'ubuhinzi, ariko tubabashije guhura n'umuryango wagize uruhare muri genocide n'uwayirokotse. Turi mu rugo rw'umubyeyi Antonia Mukantabana ari mu kigero cy'imyaka 70 nawe akora umurimo w'ubuhinzi, nubwo twasanze atagiyeyo. Mu 1994 uyu mubyeyi wari usanzwe atuye muri aka kagari yiciwe abana batanu ndetse n'umugabo we, yasigaranye umwana umwe rukumbi. Muri uru rugo turi kumwe na Ntawangwa na bose Evariste wafite imyaka 54 mu gihe cya genocide, yari afite imyaka 24 yagize uruhare muri genocide. Ntawangwa na bose yabwiye ijwi rya Amerika ko we n'umuvandimwe we bagize uruhare muri genocide, uwo bavukana niwe wagize uruhare mu rupfu rw'abana ba Mukantabana ndetse n'umugabo we. Ubwicanyi bakoze babukoreye mu kagari ka Kibenga mu murenge wa Mayange ari naho bakomeje gutura kugeza ubu. Ntawangwa na bose mu buhamya bwe yabwiye ijwi rya Amerika ko yagiye mu gitero ari kumwe n'umusirikare kisha umukecuru n'umukobwa we ndetse n'umwuzukuru we. Yaje kuburana mu nkiko zisanzwe akatirwa igifungo cy'imyaka 15 mu 1998 akirangiza mu mwaka w'ibihumbi 2003. Mu biganiro twagiranye yongeye gushimangira ko bamaze gutera intambwe ishimishije mu bumwe n'ubwiyunge. Mbere yo kuganira na Ntawangwa na bose yabanje gutera indirimbo yo mu kiliziya nk'ikimenyetso cy'uko yacengewe n'amasomo yahawe.
Ibona ngiye gutsindwa nzambaza Imana, nsubize mu nzira maze mbona agakiza. Kwa namenye kwibunda nzajya nyiyungiraho niyo mukiro.
Ntawangwa na bose yafunzwe imyaka 15 kuri ubu amaze imyaka igera kuri 13 afunguwe. Mu buhamya bwe yongeye gushimangira ko gusaba imbabazi ari byo byamuhaye imbaraga zo kongera kubana neza n'abo yiciye.
Narishumiye umusirikare bitanagije Imana Alphonse. Alphonse twajyanye mu gitero cyari kishe umukecuru bitaga kana k'intama n'umwuzukuru we n'umukobwa we nakati imyaka 15. Icyo nicyenda gikora ndagisoza ndataha. Nuvuga ngo igihe nge mfungura waramubonaga ukumva yenda ufite ikibazo muri wowe, ariko kubera uko
wowe urimo ugenda kandi ukabona uwe aragenda wenyine kandi yarafite umuryango umva bakuko byagenda kose hagati yawe nawe utamwisanzura ngo akwisanzurira icyo kintu cyarabaye hagati y'umuryango wicuye n'uwiciye ubwo rero uyu mumama nta kibazo dufitanye mbese inyigisho nizo zadufunguye hanini
nubwo ntawangwa na bose yavuye muri gereza yiyemeje gusaba imbabazi mukecuru mukantaba nawe yabwijwe irya Amerika ko mu bihe bya mbere ategeje yiyumvisha ko yazongera kuvugana n'abamumariye urubyaro
yego iwanjye jewe mu rugo twari abantu munani mu rugo twasigayemo turi babiri ngo hagiye abana batanu na se wabo kuko jewe naburanishije gacaca ariko bavuze ngo abantu bazatanga imbabazi singiye kubesha narahakanye ndanarahira ndanabyandika ndabisinyira ko nta muntu ugomba guha imbabazi bakambaza bagasanga hari bakagira ngo niwe ndabyandika ndabisinyira ntereho nakasha ko nta muntu ushobora guha imbabazi
inyigisho baherewe muri paruwasi ya Nyamata mu mwaka w'2018 nizo zababereye imbarutso yo gusabana imbabazi no kuzitanga
ko nagiye kubona mbona uwo musaza akaza tugahura n'ubusanzwe akagenda nanjye nkagenda cyagezeho rero kumuhabushize nk'iminsi aje ibihe inshuro zigeze kuri eshatu hafi noneho rero araza ati hari ikintu ngushakira na mbere twari dusanzwe duturanye atangira kumbwira ati nashatse ko nzaho gusaba imbabazi twagiye kwa padiri batwigisha mbese ambwira ibintu byinshi ese ni ryari ngo izo mbabazi bazazi guhera hehe nzazi guhera hehe yambwira uko tuzajya kwa padiri yambwira ibintu byinshi mba sinteze kwica umuntu nanjye nta kindi nshobora kuzakora kumuha imbabazi simubwira ngo hari uwanjye uzazuka nzamubone tuzahushe tugende nze imbabazi nzaziruha
mu gihe bakoze ibyaha n'ababikorewe bateye intambwe yo kongera kubana abana bavutse kubakoze ibyaha bemeza ko baterwa ipfunwe n'amakuru bamenye ku babyeyi babo n'ubwo batari bahari uyu Sebanani Noheli sumubyara niwe wagize uruhare mu rupfu rwahitanye abana n'umugabo bamukecuru mukanabana yatubwiye ko yari afite umwaka umwe mu gihe cya jenoside ariko yemeza ko aterwa ipfunwe n'ibyabaye n'ubwo nta ruhare yabigizemo
ubwacu biraducana nyine tukibaza nk'umuntu w'umusaza cyangwa umupapa wari ukuzuza ubwenge atekereza ute gufata umuntu bari baturanye basangira akagenda agafata abana kandi nawe abasize mu rugo abiwe afasha abundi mugenzi we harabishye bose arabamaze iyo bigeze nk'iki gihe ukareba nk'umukecuru nk'uyu nyine byabayeho nawe uba wumva ufite n'isoni kuba wamureba uzi ngo harimo umuryango wawe ufitemo uruhare mu byabaye kahogasa ubu nimusuhuza aransuhuza mba mbiganira n'abasaza nk'uyu musipapa wanjye tuba tubiganiramo ubwo rero ntago nabyibagirwa n'ubundi ngumya mbitekerezaho
mu ntangiriro z'uyu mwaka ubwo habaga inama y'umushyikirano minisitiri w'ubumwe rw'abanyarwanda inshingano mboneragihugu yatangaje ko igipimo kigaragazwa n'ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'2020 cyerekana ko abanyarwanda 94.7% bemera ko ubumwe n'ubwiyunge bwagezweho Assumpta Kaboyi ijwi ry'Amerika Mayange mu karere ka Bugesera
Assumpta Kaboyi urakoze tuve ngaho mu karere ka Bugesera dusubira mu Burundi aho leta y'ico gihugu itangaza ubwayo ko gifise urugendo rurerure mu bijanye no guhanahana makuru ku buryo bishoboka no kudindiza iterambere ry'igihugu umushikiranganji ajeje igisata cyo kumenyesha amakuru yabibwiye abakenguza amateka ejo kwa kabiri bari bamutumiye kugira ngo yishure ku bibazo bitandukanye muri ico gisata ibindi kuri no nkuru na Tiarive Ndayishimiye
Bimwe mu bibazo abakenguza amateka babajije umushikiranganje ajeje ugisata cyo kumenyesha makuru Leocadinda Chaisaba birimo ibibazo bijanye n'ishyirahamwe Onatele ridakora neza umuhora wa fibre optique ukoreshwa mu gushikiriza internet abanyagihugu udakora neza internet itameze neza ubugizi bwa nabi bubera ku buhinga ngurukana bumenyi iradio na televiziyo by'igihugu bitumvikana neza mu gihugu hose n'ibindi bitandukanye mu kwishura umushikiranganje Leo Kadinda Chaisaba yasiguye ku bibazo bituma ari byinshi birimo kubura umuyaga nkuba ndetse nemeza ko Burundi bukiri inyuma mu bijanye n'imirongo yo guhanahana amakuru
ubuto twebwe tukiri inyuma turacyari inyuma cyane kubera nyine impamvu nyinshi nyine twagumye dusigura ingorane y'umuyaga nkuba badashobora gukora uko biyumvira amabatiri ashobora gupfa n'ibindi rero iki kibazo
kibazo kitwagishinga
ikindi yashikirije nuko ibyuma byakoreshwa kera ari byo bikihari kandi sibandanya kwihuta mu iterambere uko nikabisigura n'abanyagihugu batandukanye baganiriye n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika bavuga ko ibijyanye no guhanahana amakuru mu Burundi bigoye cyane kuko n'utwo baguze tubafasha kumenya aho isigeze amasosiyete ari muri mitere usanga abaca bayatwara batanayakoresheje kandi bakanabazimba
twe tubona ibintu nyene by'itumatumanako mu Burundi zabaye nabi turagura amamega tukabona mu mwanya arahete tamutani ikintu turakojeje
ariko n'amamega yarazimbye ubu nyine dusuke dukoresha interineti iva muri irya sosiyete limitel nayo yaradugije amamega yaradugije ibintu byose kuri mushe kuronka nyine yashaka kuja kuri interineti ntibyoroshe nayo nyine naho izimbye ntinyaruka
ikindi abo banyagihugu bavuga nuko mu gihe giheze urabifashisha amatelefone yo kumabarabara yo muri sosiyete ya Onatele ariko ubu akaba atagikora aho byaborohera gutelefona babo baba mu bice bitandukanye kuri ibyo bibazo bijanye na internet n'imirongo itandukanye ikoreshwa mu Burundi umushikiranganje reho kagenda cyayisaba amenyesha abanyagihugu ko bo babihanganye
umushuho twatanze mu bitokorwa kugira ngo tubonke abanyagihugu bahebwe gukoresha internet baze neza twarifuza ko ishyira mu Starlink iri mu migambi yo gusaba ifonsi kugira ngo ikorenga mu Burundi aho rero bigeze biracyabiri mu ntego barindiriye yuko bemererwa kubera kugira ngo babone autorisation
ibijanye n'ubusuma nabwo bubera ku rubuga hwaniro mu Burundi ndacayisaba amenyesha ko mu Burundi hakiraga haze kugira ngo bashobore kumenya no gufata abo bantu asigura ko ibyo bisaba gukorana n'ibindi bihugu bimaze gushika kure urongoye inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera yasabye ubwo bushikiranganje gukora ibishoboka batitwaje uko igihugu kimeze ndetse no guha agaciro ibijanye no kumenyesha amakuru n'abamenyesha amakuru
ubuzima bw'igihugu muzima bw'abenegihugu guhindurira abenegihugu guhindura imibereho ibyiyumviro nimwebwe parallelo usanga abantu ibihugu bikomakomeye birenze bifashane mu gukora ibyo amakuru paske c'est l'information itwara isi twateye intege mbere y'igisata cya sitike mugikomeze mu bisata mugeza gukomeza cyane
umukenguzamateka Sinzohagera yaboneyeho kandi gusaba ubwo bushikiranganje gukora ibishoboka byose abanyagihugu bakaronswa amafaranga yabo yafatiriwe mu muhora wa ekokashe kuko barenganijwe igihe uwo murongo wugarigwa inzira mu Burundi abagize inama nkenguzamateka bibukije ico gisata co kumenyesha amakuru ko ibikorwa byose bibera mu gihugu bishimikiye ku buhinga bwo guhanahana amakuru ari naco gituma mu gihe butifashe neza ubuzima bw'abagituyemwo buba bugeze ahatemba banagarutse kwishyirahamwe Onatele basiguye ko ritariko rirakora neza kandi ryararonkejwe ibikoresho bibafasha baca basaba ubwo bushikiranganje kubikurikiranira hafi mu gihe ca vuba Cherive Ndayishimiye Ijwi ry'Amerika Kigali
Thierry Vandayishimiye urakoze mukanya ndacansozera no makuru ariko nge ndabatumiye kuja kuraba inkuru zimwe zimwe tutashoboye kubashikiriza ariko dufite ku rubuga rwacu ariyo wezi tatakaburungu radio yacu vewa akaburungu.com muri zo harimo iyerekeye ivyincancho ya Gasama eja ho bukere imyaka 69 izoba yuzuye uyu munsi kuyundi Dr Thomas Francis wo muri Amerika atangaje ku mugaragaro kurucancho rwa Gasama rwabonetse rukora neza kandi ku buryo bwizewe Dr Francis yanumushakashatsi umushakashatsi na mwarimu muri kaminuza ya leta ya Michigan iri mu burengerazuba bwo hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika nigo rucanco rw'ubukangwe rwa mbere na mbere ku isi gwari gwemejwe ko rukora neza indi nkunda batumiriye kuraba kuri Facebook yacu mu bigwa bya Comore abanyororo barenga 30 batorotse agasho bemye bace muryango y'iryo buhero atacu binona kuri micro muri kumwe na Diane Ninahazwe yakoze Geoffrey Mutagoma yagiranije amajwi tukaba twari kumwe no muhinga bw'ivyuma na ingenieur Justin twemitubike banuye tuyifuriza ijoro ryiza.